Kirundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Kuri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana ngiye cy'isa 12 n'iminota 15 inzo saduze muri studio n'umwanya wa makuru mu Kirunda makuru yo kuri uyu mugoro wo kuwa gatandatu itariki ya 10 ukwezi kwa gatanu 2025 agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Sentare nkuru y'igihugu ya Rutana yarayiciriye umusore w'imyaka 22 igihano cyo gupfungwa imyaka 10 n'ihadabu ry'ibihumbi ₽500 amafaranga y'amarundi akaba yagirijwe niyo sentare ubusuma. Imwe mu miryango yatewe n'imyuzure muri zone Gatumba niko mine Mutimbo z'intara ya Bujumbura yasavye indaro muri inyubakwa z'iyo zone nyene basaba kwimurirwa mu kindi kibanza nkuko babibemereye mu buyobozi bwa zone Gatumba bakavuga ko nabo nyene taramenye gituma iyo miryango itarimugwa. Bamwe mu bakozi bakorera mu matorero y'ikawa kukiri kigo Odeka ni muri ntara ya Kayanza bari dogera agashiruka buteka ₽300 mu mafaranga y'amarundi bandikiwe ku munsi ko ari ntica ntikize kandi bakora ibikorwa byinshi kandi biruhije. Abarongoye iyo matorero bavuga ko notagikozwe abo bakozi bashobora guheba akatumfite kandi n'amakuru avugwa muri politike n'amakuru nkagarumwa bw'ibyuma na matu yabo na Yesu Dieudonné niyo yanzuye amenyenga ndabashikirize mu kanya ni nkuri mwe mukwayo
Radio Ingundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe mwemeje kuvyumva mu ngiyo nkuru ko sentare nkuru y'igihugu ya Rutana yarayiciriye umusore w'imyaka 22 igihano cyo gupfungwa imyaka 10 n'ihadabu ry'ibihumbi ₽500 mu mafaranga y'amarundi mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye ku mugoroba kuri wa gatanu. Uwo musore ataronsa ayo mafaranga agazoca yongerwa ko imyaka 2 n'igice akaba yagije ubusuma. Ni nkuru ya mugenzi wacu Serge Sindayiga yakora ngo ngaho mu ntara z'ubumanuko ariko tubimva mu ijwi rya mugenzi wacu Jean de Dieu Nahimana.
Uwo musore yari yafashwe ku igenekerezo rya gatanu kwezi kwa gatanu muri karitsiye Birongozi ari ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana avise impene yivye kandi yamaze kuyica mu rubanza rw'ikibiriraho yakaba yaburanye mbere icaha. Anavuga ko atari ubwa mbere yivye impene kuko yaheruka gufatwa ku mutumba Rongero yivye impene zibiri. Akaba kandi yaraherutse kurekugwa ku kigwago cy'umukuru w'igihugu ariko bikaba byanse ko yubahiriza amahirwe yahawe inyuma yo kurekugwa. Mu mpera z'ukwezi kwa kane ni umusore yafatiwe ngaho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana nawe nyene ariko agerageza kwiba. Amatohoza y'igipolisi yerekanye uwo musore nawe nyene nawene yiyemerera ko ari umusuma yari yatorotse ibohero rya Ruyigi. Aha ni mu gihe uwari yafashwe imbere yiwe gato nawene yari yarekuwe ku kigongo cy'umukuru w'igihugu ku mugaragaro avuye mu ibohero rya Rutana. Abajeje intwaro n'umutekano mu ntara ya Rutana bakavuga ko abaheruka kurekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu benshi bariko baragaragara mu bikorwa by'ubusuma bagasaba mu kibano ko bokurikiranwa hafi kugira basubiye muri ivyo vyaha bafatwe hakiri kare.
Imwe mu miryango yatewe n'imyuzure ya muri zone Gatumba komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura yasabye indaro mu nyubakwa z'iyo zone nyene basaba kwimurirwa mu kindi kibanza nkuko bari babibemereye. Abanyagihugu bemeza ko ubuzima burimwe butoroshe kandi batagishobora gusubira iyo baje bava. Ubuyobozi bwa zone Gatumba buremeza izongorane z'uburaro ariko nabwo bumenyesha ko butaramenyeshwa igituma batarimugwa aho mu Gatumba kubitiye umugenzi wacu ari Sindayizeye.
Abanyagihugu berekana ko ubuzima babayemo umunsi muri ico kibanza butoroshe bivanye n'ingene ikibanza barimo giteguye.
Aha ni kuri twakore mana mu buzima butoroshe. Aha imbeho turayumva umuyaguje ipfu ryose rihera mu nzu. Aha turagowe ntitugiriyo tuva ntitugiriyo tuja turara hanyine n'abana bose kubona ngaha.
Abo banyagihugu basigura kandi ko atacizere na gitoya bafise co gusubira mu matongo yabo.
Iyo twavuye twebwe ntituzosubirayo ni mu mazi atazopfera kandi rya nta n'umuntu ukunda afise icizero co gusubira ayo ntakiri.
Rero amazi yose amwe ari mu mazi abari bafise amazi abayabaye y'ibiti y'ibinombori izo nzu zose zarapomaguritse. Nta muntu rero yizeye yuko azosubira harya hino.
Bavuga kandi ko bari bemerewe kwimurirwa mu kindi kibanza ariko gushika uwo munsi batarimugwa.
Batwaye abanyuma turi ngaha batubwira ngo baduza kudutora rero badusigaye n'utujeto kuko kuva ko baduza kudutora na nyabuge tubuza bwaranatake kuko tubamaze amezi menshi.
Bakasaba kwimugwa nk'uko bavyemerewe.
Twebwe icyo dusaba leta gusa nuko natwe ibyo dukora n'icyo abandi babakoreye bakatujyana y'abandi babacyana
nkuko icyo dusaba leta nkuko yatubera umubyeyi iyo duha uburara iyo dufasha akadutwara aho bajyanye abandi tukaronka na twa tuzoronka iki aho tuzoshyira umusaya n'abana batsoba
urumwe zone ya Gatumba Yohani Muyoboke aremeza ayo makuru akizeza ko icyo kibazo kizotorerwa umuti n'atazi gituma batari imugwa
n'uburaro ntibushemeye ana kubarara hanze rero kibaza ko leta izo zifata mu minwe gira ibajani y'abandi bari ku ntondo barasomwe babo turamesha tumye bataza kubatora
imiryango irenga 25 akaba ariyo irindiriye kwimurirwa mu kindi kibanza nayo imiryango ishika ku 1000 ikaba yarimuriwe imaryazo ni muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura
ari se ndayizeye urakenuye bumwe makozi bakorera ku matonero y'ikawa ku kiri kigo ODK ni mu ntara ya Kayanza bari dogera gashiruka buteke 3000 mu mafaranga y'amarundi bandikiwe ku munsi kwari n'ica ntikize kandi bakora ibikorwa byinshi kandi biruhije basabajejwe kongereza ayo mafaranga n'uyabaha ku gihe kugira ngo bashobore kwibeshaho no gutunga imiryango abarongo ya matonero bavuga ko atagikozwe afite amakenga ko mu minsi iri imbere abo bakozi bashobora guheba ako kazi bamukayanza twakura mugenzi wacu Jana Himana
Aba bakozi bakora ku matonoro y'ikawa bamenyesha ko agashiruka bute k'amafaranga 3000 bandikiwe ku munsi ari gato cyane ugeranije n'ibikorwa bakora kuva ku isaha imwe n'igice zo mu gatondo kugeza isaha 10 zo kumugoroba aho mbere ngo bishika bagakora no mu ijoro mu gihe ikawa zabaye nyinshi
twenduhera saa moya n'inus tukashikana isaha 10 z'umugoroba iyo ikawa zabaye nyinshi twebwe tubandanya gukora akazi uko ndushaka kwemera yuko ikawa zishobora gupfa kandi turiko turakora Kumose twandikirwa amafaranga atarenge inoti 3000 kandi amafaranga 3000 n'umuntu ufite umuryango ntiyo tunga umuryango ntibyakunda urumva ujye usomye wirirwa ngaha hanye n'urajya ukagira ngo turumva amafaranga ni make kose bahoreye nk'uko yandi mahezi yine turabona bikora utwabo bahembwa 5 twebwe natwe tugahembwa 3000 kandi no guteba aya mafaranga twe tuyaronka tebye n'ubu ntitugira turonka amafaranga turamara igihe kinini tutarose n'utwo dufaranga Kwebe kwa kwa dukora ngaha anya birakomeye ikawa barasiya tukikorera bakajana kuyongo bakazisora duhereye isamani nusu tukashikana saa 10 z'umugoroba ikawa zabaye nyinshi naho urumva ko dukora mpaka gushikana mu ijoro
nkonda kuvisa isamana nusu hageza isaha y'isaa 10 ikawa zabaye nyinshi tusha dukora ijoro n'umurango kundi duhoye iminsi yose uhera rende jusqu'à dimanche ku munsi agashiruka buce twandikirwa ni noti 3000 turafunga ukwezi tukarorera amafaranga tukabura amafaranga arateba kabisa
bagasaba rero ko leta yoduza ku gashiruka bute kakaja nko ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 kugira ngo bashobore kwibeshaho no kubeshaho imiryango
leta yoraba ko natwe badutongereza nk'uko abandi babatonganire kugira ngo natwe batwange n'agashahara uko agashahara ni gatoye cyane rwose hagati nk'agashahara k'ibihumbi nka 10 kuko ajya ntunze umuryango nk'ibihumbi 3 ntacyo bimfasha mu muryango turaca dusaba leta nuko yakongeza agashahara agashahara kakaduga kugira ngo turabe ko twatunga imiryango hanyuma ako gashahara kakanyaruka kugira ngo natwe turabe ko imiryango yora nk'itwe zirafungura
ako gashahara ntabwo twishimira ahubwo icyo twifuza nuko bakongeza agashahara kuko nibihokwa dukora byaruhisha cyane rwose
twasaba yuko agashahara bo katunyarukeza nk'uko abandi bakaronka uko mu mapirive barakanyarutsa twebwe natwe kagatebe
mukamenya ko n'abarongoye ayo matonorero abo bita aba chef d'usine muri mugi gifaransa nabo nyene bemeza ko iyo myidogo yabo bakozi bayizi bakagira amakenga ko mu misiri imbere abo bakozi bo ku munsi bashobora guta ako kazi bakigira mukayanza Jean Himana ku bi radio indundi kiruture
Jean Himana na urakenuye abanonoso yivyi rondo karijaye namagara meza mu Burundi bita mu rurimi rw'igifaransa sage femme bifadikanije kuri wa gatandatu namakungu mu guhimbaza umunsi muza makungu wabahariwe uyo munsi ushitse mu gihe shira hamwe ryabo bise ANASAF rivuga ko tuma impfu z'abakenyezi n'abana ari nyinshi urabiye kucigwa cyo mu mwaka wa 2017 cerekana ko kubavyeyi igihumbi abavyeyi 334 baritaba imana abana 203 nabo baritaba imana kubana igihumbi babavutse harimo kandi abana nuso yivyirondoka rijanye namagara meza ku mavuriro ari bake kwirikira urongo iryo shira hamwe Emerine yizire
igituma impfu mu Burundi zikiri hejuru no kigabira mu mici 3 hariho uguteba guhera mukibano aho abakenyezi batamenya ibimenyetso byerekana ko bategereza kwihutira kuca kwa muganga ivyo rero bigaca bituma bagenda kwa muganga batevye atagishobora gukogwa ivyo rero kenshi birava ko kuba bataronse amakuru meza ababwira ati wo kwifata uko mugihe wibungenze canke mugihe ubonye ibiye ivyo navyo rero vya demokrasi ya search fama bategereza gukorera mukibano mukumenyesha abakenyezi no kubakurikirana kugira ngo ntihagire ikintu bashobora kwirengagiza kandi cyo bakitameze neza ku magara yabo igikurikira mu guteba gushika kwa muganga murabona ko hari abantu bakiba kure cyane y'amavuriro ugasanga kugira ngo ashobore kuva imuhira ashike ku ivuriro bimutwara umwanya munini ivyo navyo nyene biratuma haguma haba impfu igikurikira mu guteba kuronka ubufasha bamaze gushika ku ivuriro iyo umaze gushika ku ivuriro ugasanga ntihariho ababinonose babishoboye urashobora guteba kuronka ubufasha kubera batamenye icyo bari bugukorere bagaca bateza kurondera aho bahara babinonose kugira ngo babakurungikire ugasanga umwanya uratevye cyangwa urashobora gusanga babinonose bahari mugabo kubera akazi kenshi bariko barakira abandi ukaza kwakirwa watevye bashobora no gusanga hatari ibyuma bikwiye cyangwa ibikoresho bikwiye kugira ngo bagufashe ibyo rero niho nabishyira mu mice itatu ituma abantu kenshi bagifise ikibazo cyo kwitaba imana cyane cyane ku bakenyezi n'ibibondo abasashi bame ku mavuriro gushika uno munsi ni bakeye cyane biboneka yuko abasashi bame bagikenewe bidasanzwe mu kiri kimwe navuze nk'intambamyi mu kubura ko abasashi bame mu mavuriro mu basashi bame bashika ibihumbi bitatu bamaze gusohoka hamaze kujya mu buzi abashika amajyane na 54 uko gusa
Radio Ingundi Culture
Kaje ndundi kwitira makuru ya cararananya ku isa 12 n'iminota 28 umugambwe ade rusaba leta gufasha kugira ngo urubuga rwa politike ruri mu icuka kitari ciza gugururirwe bose mu bitegura amatora yimirije urongo yo mugambwe Richard Incongera mu kiganiro yaremesheje kuri uyu wa gatandatu akaba yavuze ko ivyo biri mu byofasha kwitegura neza amatora wa munyapolitike avuga ko vyogenda kose uyu mugambwe uzoyitabira kandi ukazonemera ibizo yavamwo tumukurikire
umugambwe Adele mvuga kuri uzokwitabira amatora y'abashinga mateka n'ayamhanuzo jambo za komune ategekanije kwigenekereza rya gatanu ruheshi umwaka w'2025 urateye akamu abarundi bose gusidukana niyo mu kwitaba ayo matora urugo rwa politiki biraboneka ko rudahumuriza usabye leta ko yo yubahiriza uburenganzira bwo kwishyira no guserura akari ku mutima kuri bose naho umugwiseni ujeje gutunganya amatora wakumiriye umugambwe Adele imvuga kuri mu nzego zitunganya ku rwego rw'intara ku rwego rw'amakomine no mu nzu z'amatora umugambwe Adele usabye umugwiseni n'inzego zikomoka ko kwerekana ko ataho uhengamiye koko mu kutavuguruza ibizova mu ishyaka rya bene gihugu umugambwe Adele nturota ushyigikira umugambwe n'umwe cyangwa inani z'imigambwe yifuza gushika ku butegetsi bidaciye mu nzira ya demokarasi umugambwe Adele urasabye umuryango w'akarere na mpuzamakungu gukurikiranira hafi amatora mu Burundi no gushyigikira abene gihugu bifuza kugarukana demokarasi ngo bagire Burundi igihugu kigengwa n'amategeko
Ugwego rw'abashinga ntahe mu Burundi go rusaba abarundi kwirinda indyane muri ayo matora nyene Burundi bwimirije Edimo ntazi narongo y'ugo gwego mu gisagara ca Bujumbura bona ko abarundi boguma bafatanye mu nda bakirinda ivyiyumviro bibatandukanya ahubwo baganafashanya mu migambi y'iterambere
ntahe mu byukuri y'abashinga nta yinjira muri politiki yinjira mu idini ate ni a politiki yo haje ibintu biranye n'amatora bebwe twumviriza ijambo indongozi turongoye pebwe rero nk'abasinga impanuro twotanga nimwe twama twatanga kuko tujejwe guhanura mu kibano aho tuba yuko bokwigenza neza bagasangira kabisa n'agahiye ibyo nohanura yuko ata abantu bopfa umugambwe ata abantu bopfa proje ata abantu bopfa kanaka na kanaka nibumvirize batekanye babandanye kandi ku mirimo yabo kuko niyamamaza zohera amatora zohera mugabo bobo azogumaho kandi bazogumaho babana kwako nibaje nyabona gambi yo kwiteza imbere nk'ibyo mu makoperative imigambi yo gufashanya imigambi yo guhanurana mu rugo imigambi yo gufashanya muri 2002 niryo rero kabushinga ntayo no hanura bene wa abarundi konse rimwe dusanga i Burundi bumwe yuko bikorwa twimereje cyo kugwa mu mutekano ntangere atanu gusimbagure kuko tuzatuko turategura Burundi bwacu
umukuru w'igihugu cy'u Burundi we ahamagara abarundi kutitera iceyi mu matora yimirije no kwigenza neza muri yo Evariste Ndayishimiye akabishikirije kuri uwa gatanu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega atanguza ku mugaragaro imyiyamamazo y'amatora y'abashinga amateka n'abajenama ba komine avuga ko ayo matora ariyo azogaragaza ico abarundi bari kurikira umukuru w'igiwe Variste Ndayishimiye
ibi yamamazo kuguri cyese igiye gutuma n'inshuti z'u Burundi zikurikirana cyane uko abarundi twifata mu mahiganwa ya politiki aha batanguye kuturaba kandi abarundi murazi ko mwaba muvuga ko turya dukaravye nitwite bikeyi rero ngo duhave duhumanywa n'akamanyu k'umutima turateye akamo abo bose baradushinga n'ineza y'igihugu cyacu bakurikirane ibikorwa by'imyamamazo bibonere bonyene ubwabo ko abarundi twifatiye mu ntoki itunganywa ry'ubuzima bw'igihugu batahure ko tutakiri babandi bavuga ngo fata ukuboko mbe hasi tutakiri babandi bashirira ku isahani nkamire tutari bampekenyeramire aya matora niagiye kugaragaza icyo abarundi turi none rero nabo bandi baturaba tubasabye kwirabira neza kandi ntibashikuze
Evariste Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi giye gukorana n'amashirahamwe y'abigenga mu kubaka ingomero z'umuyaga nkuba ibyo byizwe byongera biremezwa n'amashikiranganje yakoranye ku wa gatatu w'inondwa umunyamanga mukuru wa leta avuga ko ivyo bizokorwa mu ntumbero yo kugwiza umuyaga nkuba mu Burundi Jerome Niyonzima aha arerekana amashirahamwe agiye kugiranira amasezerano na leta naho azorangurira ivyo bikorwa kurikira Jerome Niyonzima
n'amasezerano y'inkunga marara yerekeye mugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga kuba uzorangurwa n'urumani rw'amashirahamwe Kaj Ltd na Malte Wings Infrapower irashikirijwe n'umushikiranganji w'amazi meza amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka umugambi uje mu ntumbero y'igihugu yo kugwiza umuyagankuba biciye mu gukorana kwa leta n'abikorera ivyabo iryo shirahamwe rero ryasabye kubaka urugomero rw'umuyagankuba ahitwa Muhira Muhira says mfitafuni y'igifaransa ufise umubasha bwa mega wate zitatu n'ibicindwi ayo masezerano y'intangamarara rero azofasha kugira ngo ubwo runani rw'amashirahamwe rushobore ubwa mbere gukora ivyigwa ahazokubakwa ubwo rugomero mu kiringo cy'amezi 12 ba kabiri rushobore kurondera uburyo bukeneye kuri ivyo vyigwa ubwo runani rw'amashirahamwe nibwo ruzotanga uburyo bwose bukenewe mu kurangura ibikorwa vyose biterekanijwe muri ayo masezerano y'intangamarara inama shikiranganji imaze kwiheza iyo nteguro ikanayunganira yayemeje ko ayo masezerano yoterwa ko umukono
Jerome Niyonzima akaba ari umunyamabanga mukuru wa leta akaba nawe turangije ko amakuru yacu ku isaha 12 n'iminota 34 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire Matiyo yabona Yesu yamfashije mu ngabwe ivyuma Kyudone niyo yanzigamira yabashikirije ndabifuze kubandanya musozero wa gatandatu mwiza na ubutaha